Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 4 z'ukwezi kw'icenda mwaka w'2017, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu naho ni wa mwanya wa kiganiro muri sanga kwigenekezo ya mbere y'uko kwezi kw'icenda. Sentare na hinyuzi wa gihugu ca Kenya yarashikije ingingo ifuta ivyavuye matora y'umukuru w'igihugu. Umurwi w'igihugu ca Kenya ujejwe gutunganya matora wari watangaje ko ayo matora atsinzwe na Perezida Uhuru Kenyatta yarasanzwe atwara ico gihugu. Mu gufuta iyo ngingo, Sentare na hinyuzi wa gihugu ca Kenya yavuze ko hari habaye amahinyu ahagaze hanini ku buhinga bwa za nyabwonko bwakoreshejwe n'umurwi ujejwe gutunganya amatora bwari bwinjiranywe n'abahinga mu kuyovya ubuhinga bukoreshwa mu vyuma vya ordinateur. Unani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutetsi bw'igihugu ca Kenya wakiranye akanyamuneza kenshi cyane rwose iyo ngingo ya Sentare na hinyuzwa igihugu ca Kenya. Aho yumviye iyo ngingo, Perezida w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta yaratangaje kwa tashimye iyo ngingo ariko ayubahirije. Akaba kandi yaratangaje ku mugambwe wiwe hamwe n'abanyagihugu bamushyigikiye badatewe ubwoba n'isubirwamo ry'ayo matora kuko bafise akizero ko bazoyatsinda. Sentare na hinyuzwa yo mu gihugu ca Kenya yaratangaje kwa yandi matora azotunganywa mu misi 60. Iyo ngingo yafashwe n'igihugu ca Kenya n'ingingo abatari bake bashima kuko bavuga ko yerekanye kutunganya bwo mu gihugu ca Kenya bwigenga bubaye ubwa mbere mu ntara ya Afrika. Sentare na hinyuzwa igihugu ifata ingingo iteye kubiri n'ibyifuzo by'ubutegetsi. Mbega insiguro muha iyo ngingo ya Sentare na hinyuzwa yo mu gihugu ca Kenya n'iyihe? Ku bwanyu hari ingaruka iyo ngingo izogira ku kuntu amatora atunganywa mu bihugu byo muri Afrika? Uyu munsi rero twatumiye abashinganahe batatu ariko turafise undi mushinganahe mu gihugu cya Kenya. Reka dutangure kuri we. Ndorimana Semana, ubwa mbere na mbere n'ibibazo bibiri gusa. Ndorimana, mutubwire ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe muri Kenya nyuma yaho iyo ngingo itangarijwe abanyagihugu ku mpande zose, abashyigikiye umukuru w'igihugu ikana abashyigikiye umutegetsi yari yashikirijwe n'unani rutavuga rumwe na leta, bavyakiriye gute? Abantu barindiriye ayo matora bavuga iki muri iki gihe mu kanya gatoya cyane gose? Ndorimana,
murakoze cyane. Urebye ubuzima bw'aho bwasubiye mu buryo gusa nk'uko bisanzwe abashyigikiye ishyaka riri ku butegetsi ntabwo bigeze bishimira na gato imyanzuro y'urukiko rw'ikirenga. Ariko nanone nk'uko bahagarariwe na Perezida Uhuru Kenyatta yavuze ko nubwo atabyishimiye ariko byanze bikunze ari bwemere bakongera bagasubira mu matora. Ndetse yatangiye na kampanye kwiyamamaza ejo, yagaragaye ahantu hitwa Nakuru, yatangiye kampanye kongera kwiyamamaza kugira ngo yitegure ayo matora. Bikaba byumvikana rero ku ruhande rwa Raila Odinga wo bari bahanganye we n'ibyishimo byinshi cyane kuko yavuze ko ari amateka igihugu kiwe cyanditse, cyane ko bwa kane cyangwa bwa gatanu agerageza kwiyamamaza ndetse agatanga ibirego mu rukiko rw'ikirenga yuko bamwibye amajwi ikanga. Ubwo rero urumva ko uruhande rumwe barishimye, urundi ruhande barababaye, ariko ubuzima busanzwe bw'umunyakenya burakomeza nk'uko bisanzwe.
Ariko muri iki gihe nta ruhagarara ruhari nka rumwe twabona igihe imbere y'amatora n'igihe cy'amatora, nyuma yaho Perezida yemere ko iyo ngingo yose ibigwamo, nta ruhagarara ruhari mu banyagihugu bafite ibyiyumviro bya politiki bitandukanye?
Nta mpagarara n'ahantu na hamwe yigeze igaragara. Ni ukuvuga ngo habayeho bamwe kubyishimira, abandi byanze bikunze barababara. Bamwe bajya mu mihanda bagaragaza ibyishimo byabo, abandi ngo bagumye mu ngo zabo. Kugeza ubu ngubu nkaba nababwira ko nyuma y'uko icyo cyemezo kitangazwe, nta muntu n'umwe wari watangazwa ko yapfuye azize ibyo ngibyo cyangwa yishwe azize ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'umunyakenya burimo buragenda nk'uko bisanzwe.
urakoze ndabimana semana kuba muduhaye amakuru yereke cyane cyane ukuntu ibintu byifashe muri Kenya muri iki gihe murakoze
murakoze
cyane nkuko rero twabiye twatumye abanyapolitike bi nararibonye mu Burundi turi kumwe muri iki gihe na ambassadeur Edouard Bizimana aserukira Burundi mu gihe cyo Burusiya mwiriwe neza ambassadeur Edouard Bizimana
kamwiriwe neza
murakomeye
yego namahoro murakomeye nane
turaho turi kumwe kandi na ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye yigeze kuba no mushyanjajejwe indero n'inyigisho mu Burundi akaba kandi yarakoreye ibiro by'ishiramwe impuzabakungu mwiriwe neza ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye
mwiriwe neza
murakomeye
namahoro gose murakoze
ni byiza cyane gose turi kumwe kandi n'umushyanjaje Nyangoma Leonard umukuru mugambwe CNDD akaba kandi yarabaye umushyanjaje ajejwe intwaro yo hagati mwiriwe neza Leonard Nyangoma
amahoro neza Frederic mwaramutse mwese Gamariere na Edouard na Ndoyimana nkarabukana kajya gukuramutsa abarundi n'abanyarwanda bariko baratwumviriza bumva indimi zacu dusangiye
murakoze reka dutangure kuri mwebwe nyene mushya ntahe Nyangoma ngingo ya sentare ntahinyuzwa yo mu gihe cya Kenya mwayakiriye gute n'ingingo mwibaza ko yari gufatwa mu gihe cyo muri Afrika muri iki gihe
ingingo yafashwe na sentare zinyuzwa yo guca Kenya nyine twayakiriye twaramaze no kubimenyesha mu itangazo twasohoye urya munsi nyene ingingo twashimye cyane ntitwari tuyiteze cyane kuko bavuga mu Kirundi ngo nta uribwa neza tungo yitware ku nzoka kubera ubucamanza mu bihugu byinshi iwacu bukunda kwegamira ubutegetsi ishingwantwaro ariko twarayishimye cyane turashima n'ingene ndetse n'ingene abarongoye abandi muri Kenya y'umukuru w'igihugu yaba uwararongoye abatavuga rumwe n'abari ku butegetsi yabyifashemo babyifashemo umukuru w'igihugu Kenya atanga uko babivuze yaremeye yarahakanye ntiyashimye iyo ngingo ariko yaravuze yuko azoyubahiriza hanyuma umukuru w'urunani rw'imigambwe yari yahiganywe n'uwo mukuru w'igihugu Raila Odinga yaragifashemo neza arahagarika kurungika abantu mu ibarabara hanyuma arashikira iyo sentare ntayinyuzwa wabona yuko mbengo ntabyizeye cyane yarabanje kugonanwa ariko aragendayo ariko urabona yuko byagaragaye yuko bamivye amajwi mu matora hanyuma rero amatora agiye gusubirwamo ariko turashima cyane cyane ingene yabyifashe mu mboneka rimwe muri Afrika nko mu gihugu cy'iwacu si ibintu byo gutabira twararenganijwe tugaho twitwara batwivye amajwi mu matora nk'uko nyine nicyo gituma iyo ngingo iteka igihugu cya Kenya Afurika n'ahandi no mu bindi bihugu byo ku isi atari muri Afurika gusa
ego muriho ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye iyo ngingo mwayakiriye gutembega icigwa izoha ibindi bihugu byo muri Afurika n'iki
murakoze cyane gushyira ikiganiro nibaza yuko muri Kenya ingingo yafashwe yerekanye aho bageze mu iterambere rya demokarasi ni ukuvuga demokarasi ishingiye ku mategeko igihe uwari yatsinzwe yitwaye ntibamutsinzeho baramwemereye urubanza hanyuma babishinzwe barabitohoza abacamanza baraje inama bamwe bashinga yuko hibwe amatora babiri batavyemeye barabemeye baravuga nabo aho bahagaze ariko bashira aho intahe ya benshi ishize yuko amatora yosubirwamo igihambaye kuri jewe n'ubwo buryo intahe yakurikijwe mu gihugu cya Kenya umukuru w'igihugu yarasi nguvu nk'uko umushanyanyama aheje kubivuga ati naho ndemeye gukurikiza ingingo yafashwe nigitangaza rero uko nibaza mu babanyi ni igitangaza nk'uko Nyangoma bivuze muri Afrika niyo nta iyo ngingo rero izotuma n'abandi bafatiraho kugira ngo hagengwe n'amategeko bijya tugira ngo ubutungane bwigenga ni ukuvuga suko buturubanza uko bushaka buturubanza rukurikije amategeko gusa atagitsure cy'umuntu n'umwe mu baburana niko byagenze muri Kenya kubyishimira rero ni byiza rwose ngira ngo nakarorera abandi bokurikiza
egume namwe ambassador Edouard Bizimana ikintu kimeze nk'ubudasa hagati ayo matora muri Kenya n'amatora ahora abahandi muri Afrika hariho abantu benshi bavuga ko kenshi na kenshi usanga nk'imigambwe itavuga rumwe na leta idafite ingufu nyinshi cyane gose ugasanga kenshi na kenshi iyo ibiharuro bitangajwe iyo migambwe ikivuga ko amatora yibwe canke iyo migambwe ikankana kuja no mu matora ubudasa buri hagati y'ayo matora muri Kenya n'ibindi byinshi biba muri Afrika n'ubu
yego nashaka mbanze guhamiriwe abatumbiriza twese bose cyane cyane abashinga ntahe bishanga ikiganiro hanyuma nashaka icyo nashaka kuvuga cyane nuko nuko abandi babivuze ingingo yafashwe na Sentare ntahinyuzwa ingingo yerekana yuko ubucamanza muri icyo gihugu bumaze gutera imbere bumaze gutera intambwe imbere hanyuma ikindi cyigwa gikuru nibaza twokuramo nuko abantu boreka gushira Afrika mu mufuko umwe bakabona yuko Afrika yose umenga ni igihugu kimwe kandi tuzi ko Afrika ifite ubudasa bwinshi aha rero byerekanye yuko hari ibihugu bimaze gutera imbere muri iyo ntwaro ya demokarasi hanyuma yewe ikintu maze kubona nuko mbona umengo ibihugu biri bisanzwe bivuga ururimi rw'icyongereza rurafise intambwe rumaze gutera mu bijanye na demokarasi icyo rero ngira ngo naho nyene cyo tubera icigwa hanyuma kenshi turamaze kubona yuko muri Afurika ata abantu bemera ko batsinzwe biragora hanyuma kubona rero yabonye atashimiye zavuye mu matora akitura ubutungane nibaza ko ari ikintu gikuru cyane abanya Afurika benshi boza barisunga hanyuma n'uwari yitwa ko yari yatsinze aho bari bavuze ko yatsinze nawe akemeranye naho ntahishize akemera aho ubutungane bushize nibaza ko ari byo byigwa bikuru twokura muri ibyo bintu byabereye muri Kenya.
Tubibutse inshuti mwese ko muri komora abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise Matias miriwe neza.
Miriwe neza.
Mu izina ry'Ikirundi nine Matias.
Hitimana
muri hehe?
Ubujumbura.
Yego murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane ku nyingo ya Sentare ntahinyuzwa y'uguca Kenya y'ukufuta amatora y'umukuru w'igihugu.
Ese cyumviro.
Yego.
Yego nagomba gushika ubwa mbere ho nkeze yo Sentare mu gihugu cya Kenya ku ngingo y'ubutungane yasashe ikabona yuko igihugu gitorwa mu kaga kubera umugwi ugiye gutunganya amatora woba utabyifashemo neza ama nkabandanya mvuga nkuko byerekeye hano ibyabaye hano mu gihugu cy'iwacu cy'i Burundi ukuntu Sentare igeje kubahiriza ibwirizwa shingiro itabyifashemo neza bagacanamwo ba ingingo igafatwa n'abadakwiye ngabo mu nyuma icyemezo ariko bikaba byatumye haba imvururu zahitanye n'abarundi benshi nko kuri icyo nagomba gukebura cyane cyane abantu bo mu Masentare y'abacamanza yuko boza baritondera kuko ingingo bafashe ishobora gutuma haba ubwicanyi cyangwa imvururu bigahitana ubuzima bw'abantu benshi kandi urumva nabo baba bafite nk'uruhara rero agomba nkayahetse saba cyane cyane Amasentare ko yoza aritondera cyane cyane ngingafata kuko nko mu gihugu cyacu murabona ko byatumye hapfa abantu benshi n'ubu hariho benshi bahunze bigatuma n'igihugu kidatekana kandi kidateye imbere.
Murakoze mushyana Hitimana Matias mu kanya ndasaba abashinga ntabwo bagira icyo bavuze kuri icyo bushikirije ariko ngomba ndababaze ambasaderi Edouard Nduwima Edouard ambasaderi Bizimana mutubwire cyane cyane abantu benshi bari bafite ubwoba ko mu gihugu cya Kenya hashobora kuba kwaduka indyane ikase ubwa mbere harigeze kuba matatu ugasanga harabaye ubwicanyi cyane cyane matora ariko abo banyagihugu barashoboye eka kwigenza ukuntu naho hari impari nyinshi cyane rwose ata muntu yariye urwara uwundi ka mu bwicanyi hirya no hino gatoyi ariko bapana nka bwicanyi butameze nka bwicanyi twaba tubona ahandi hose ikintu mwibaza ko abanyagihugu bashobora kuba cyane abategetsi babo ikintu bashobora kuba barashoboye kurusha abandi bategetsi aho tubona ko kenshi na kenshi haca haduka ubwicanyi y'abanyapolitiki batumvikanye ku ntumbero cyane ikakubiharuro byavuye mu matora cyangwa ukuntu amatora ariko aratunganya.
Ego murakoze nibaza yuko byavuye ku butwari bw'abo bantu bariko barahangana mu matora n'ingene babyifashemo kuko watsinzwe wavuga ko yari yatsinzwe icyo gihe yashimye kwitura intahe ntiyashimye gushyira abantu mu ibarabara naho nabona byari byatanguye hanyuma n'uwitwa ko yari yatsinze nawe yavuze ati nemeye aho ubutungane bushize kugira ngo hanyuma urubanza ruzosubirwemo abantu batiriwe baraja mu ibarabara hanyuma ikindi nibaza cyatumye ni uko murabona byari biherutse amatora yaheruka abantu barapfuye kubera ibyo bintu by'amatora hari abatemeye ibivuye mu matora nibaza rero ko byabaye ikirwa cyahaye abo bashinga ntahe babiri baravuga bati ntitwosubira hahandi kugira abantu basubire kwicana kubera iby'amatora bakirika twishinga ubutungane nibaza ko ari ikintu cyiza cyane hanyuma munkundiye nagomba ngirisho mvuze ko umushinga ntavuze Matiyasi avuze ko agomba gusanisha iby'u Burundi n'ibyo muri Kenya nagomba jewe aho mbona umenga ntibisa ntaho bihuriye hanyuma kandi tukamenya yuko ingingo abacamanza bafashe iyo yubahirizwa nibaza ko naho nyene izo ngorane zari kubamwo kuko nkabo muri Kenya naho nyene nabo nyene ntibahurije hamwe urabona hari babiri batabyemeye mugabo nabo nyene ntibaciye bavuga bati turivumbuye bati tugize naha bararetse baraha ubutungane umwanya kugira bukore nibaza ko ico nyene naco nyene cyo bacirwa gikuru twokura muri ayo matora
ego namwe muhushya na inyangoma icigwa tuvuze nko ku Burundi byashitse ku Burundi aho abanyapolitiki batumvikanye ku bibazo bitari bike ikicigwa bokuraho kugira ngo byanse batumvikanye ntibinde kuja mu migere n'ikihe icigwa bokura muri ibyo bintu byabaye mu gihugu ca Kenya mukanyaga
bo ivyigwa twokura muri ibyo bintu byabaye muri Kenya ni byinshi muri Kenya nkuko mu ambasaderi Gwara aje kubivuga muri Kenya barakoreye kucigwa cakahise kuko jewe naragenda bikurikirana byabaye Kenya sagasesheshwa muri mwaka w'2007 bari vy'amajwi indango murango narabona niyo nari muri Kenya barayatwara hanyuma harapfa n'abantu benshi kiriya gihe Odinga yari yatsinze rero babibonye amategeko bagiye barahindura rwose kuko no kugira amatora agenze neza haba hariho amategeko yubatse neza atomoye bagiye barahindura hanyuma kugira ngo ndetse n'amasentare ashobore no kwigenga ubu siko bimeze mu Burundi siko bimeze ariko irya seningira ntibayihinduye cyane mugabo nayo nyine ngira ngo harimo abantu batavuga basa n'abaterukiye n'abatavuga rumwe n'abari ku butegetsi amatora nabonye mu Burundi yashoboye kugenda neza ni muri 93 icyo gihe umugwi utunganya amatora warimwo abatavuga rumwe na leta barimwo abaserukira leta barimwo ndetse umugambi wose wari ufite abasohokera muri uyo mugwi rero icyo nabonye kandi gikomeye urabona yuko baritwaye barashobora kuburana baraburana indangamurango ariko twebwe iwacu uwitwaye barize bagwakira muri ya centre bahize bwizwa shingiro ifata ingingo yonyene nta ntiburanisha abantu ngo basase baburane hanyuma baje mu mwiherero bavuge bati uyu ararushijwe twebwe baratwivye amajwi cyane gose mwaka w'2010 iby'umuri w'2013 ntacyo biva ko njyewe mbona ko ata amatora yabaye baratwivye gushikaho na bya byegeranyo n'ubu naho wabaza uti icegeranyo cavuye mu matora mwaka w'2010 matora ya 2010 ntaho nta namwe wugisanga muri bibiri ibyo rero bikenewe yuko ari mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu n'amategeko asubirwamwo hanyuma ugushiraho rero imigwi icungera amatora ni ikindi kibazo nko mu Burundi twebwe umugwi uravye n'uwa perezida ushirwaho na perezida n'amategeko ntatomoye neza n'umugwi mutonya w'abantu batanu bashobora no kugurwa
ikibazo muvuze gihambaye cyane rwose mushana nyangoma n'ikibazo cy'amategeko atomoye eka ikibazo gihambaye cyane rwose reka
n'abantu n'abantu n'ikintu gikomeye kuko amategeko urya amatora urya ntiyibwa ku munsi urya munsi binjiza agakaratasi muri kajya agasanduku amatora bashobora kuyiba imbere yaho umujye cyo kwiyamamaza ku munsi w'amatora n'inyuma yaho na cyane cyane igihe sentare zidatomoye neza zishobora kubahiriza ibyavuye mu matora cyangwa zikabisesa igihe zibonye
kuri aya matora mushyira nta nyangoma mvuga ko yibwe mu 2010 hariho imirwi myinshi ivuye hanze ariko yashikirije icegeranyo gitandukanye n'ibyo muriko murashikiriza ikindi kintu ni uko hariho ishyirahamwe rikomeye cyane rwose ritohoza amatora muri Afurika eka mu Burundi ryari icyo igisata cyaryo cyari kirongowe na Dr. Christophe Sebudandi akaba yarashikirije icegeranyo cy'ukuntu ibyo yatohoje ukuntu imigambo yari yifashe imigambo myinshi yari ifite amajwi make make cyane rwose mushyira ntahe nyangoma ariko reka tubaze na Ambassadeur Gamaliel Ndaruzani muvuze cyane rwose nyangoma aravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'amategeko atomoye mu bintu abarundi babonye cyane cyane ku byerekeye ibyabwirizwa shingiro hari amategeko adatomoye cyane eka rero yavuze ko n'ikibazo cy'imboneza intwari ziri ku mpande zose muri Kenya arivyo byatumye rero hataba uruhagarara naho ikagwibonekeza imbere no mu gihe cy'amatora ikintu cyokorwa kugira ngo ayo mategeko mu Burundi atomore ntihagire umurwi umwe uyumva ukushatse uwundi mu rwego ukayumva ukushatse hokorwa iki eka imboneza zokora iki kugira ngo ivyashitse nkuko umushyira nta nyangoma yabivuze habe icigwa cyo muri kahise ikintu kugira ngo abarundi nihasubira kuba amatora ntibasubire kucanamwo byose bice mu butungane nkuko hokorwa iki
murakoze cyane rwose nagira nshimire umushyira nta Ambasaderi Bizimana kandi ndashyikirije yashikirije kubyerekeye ubutwari bw'abahiganwa i Kenya bagashyira ntashize bose ni igitangaza igihambaye rero mu matora nibaze yuko ari gushyira amahoro imbere niko perezida Uhuru Kenyatta yavuze ati ndasabye abakenya bose mugwanire amahoro mushyigikire amahoro amatora tuzosubiramo ntintashize ku kibazo cy'amatora y'i Burundi sinibaza yuko ari uko amateka adatomoye habana amateka yose arahinyanyurwa n'ikimenyamenya mushyantayanyamaje kuvuga yuko amatora 2023 yagenze neza kubera abantu bashize muri komite elektorali kubera abagiye muri komite elektorali bakurikije amategeko atagitsure kiri hejuru yabo w'icyo kiringo rero abategetsi bariho muri opposition no muri leta bashyigikiye amategeko bahimiriza abantu babo kubiza amategeko kandi itora rigenda neza mu butungane mu Burundi byarashobotse byarigeze kuba ikibabaje ubu none ni ukubera iki ubwo bwitonzi bwabaye muri icyo kiringo tutoronko ryo kubwiza n'ubu kandi baza ko bishoboka amategeko rero adatomoye nicyo gituma bashobora kuyasubiramo mu kintu cyo kuyasubiramo mugabo ubonetse no kwibaza yuko twovuga turi abarundi ngo abarundi baze amategeko atomoye haba namba ariho akeneye gukurikizwa icya kabiri nagomba gushyikiriza nukwibutsa yuko abashingantahe muri Kenya intahe aho yashize bashize kuyikurikira ntibashira mu migere barigeze kubigira mugabo barabonye ishingwa batubo ntitwosubira inyuma ntidushire mu migere dushira intahe igeze dusubire kubaza abenegihugu kuko niwarondera ya mahoro igihugu imye amahoro ntari itora ariyo gishoboka nugushira intahe isize rero kuko ituma mahoro agumaho mu yagihugu ituma abo batora babizera amategeko yubatse neza nikitangaza igihe leta ikurikiza ibya demokarasi yama intinyanyuro amategeko ikurikije ibyabaye n'ubu tuzobandanya uko imyaka iza ibintu byinshi bihinduka duhinyanyura ndafite akarero gahambaye mwashaka muraba ku mateleviziyo igihugu natsemo indaro muri ino minsi ndahabaye iminsi mike ariko uravye amatora yabaye ngaha mu minsi iheze muri Amerika ingene bahiganwa ingene haba ingene bahinyanyura mu bashinga amateka n'abakenguza amateka ntihabe ingwano mu gihugu aho batumvikanye bakabaza intahe dutuma tugira icyizere ko niwacu dukurije amategeko gushobora kubitora byiza naye handi amategeko ariho kuyakurikiza mu butungane.
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose mushikirije muvuga ko ikintu gihambaye kubahiriza aho intahe ishitse nk'uko muyivuze naha muri Leta z'Ubumwe za Amerika byarigeze gushikaho sentare ika ntahinyuzwa igihugu yarigizwe n'abacamanza icyenda aho hari ku matora hagati ya Al Gore yahora ari vice president kwa Clinton hamwe na George W. Bush ingingo rero yafashwe ika n'urubanza rwaciwe niyo sentare yarigizwe n'abashinga amateka n'abacamanza batanu umugambwe wa Republika n'abacamanza bane wo muri umugambwe wa Democrat yo sentare rero ico rubanza ivuga ko President George Bush ariwe yatsinze kandi abarundi eka abanyamerika bose harimo na Al Gore bati batangaza ko bemeye inyigo ya sentare muziki wazo gihambaye cyane rwose rero ko sentare ariyo ikwiye eka abanyagihugu n'abanyapolitiki bakwiye gukurikiza inyigo ya sentare ico ni kibazo gihambaye cyane rwose
sinzi ko icyo nakongera gitoyi
ibyo kwijambo bwanya gato
icyo nagomba kumbwira ko nuko mushanye nyangoma yavuze neza intahe yicetse mu rubanza no mu Burundi urubanza rucirwa ku murango ku nama ntirucirwa mu nzu mateko y'igihugu musomye neza bavuga ngo urubanza ruzosoma mu ntahe y'icese y'iri tariki iKenya habaye urubanza rucirwa mu ntahe y'icese igihugu cyose gikurikira isi yose ikurikira ni ukuvuga yisunze amategeko akavuga amategeko ashingiye ko ati none kubera amategeko dushingiye ngaha iburundi two kwikebuka rero si mu by'amatora gusa hari aho rimwe rimwe bacu urubanza rukumva rwaramanitswe rutasomwe mu gicane cyese intahe y'icese rero ni ikintu gihambaye na kera mu Burundi intahe yamye ikubitwa ku murango bene Burundi babona icyo nagira mpereze ko umugwi ushingwa na perezida mukanya nyangoma yavuze ko umugwi ushingwa na perezida perezida w'igihugu aba yaratoniwe yemegwa mu bihugu byose niwe ashinga dekre ikora ibyo bintu icyo nga ushingwa na perezida rero nagira mvuge yuko naho muri Kenya perezida na Uhuru na Opoza Odinga bashize ahari ntahe nuko babahanura bababwiye uko babigenza nuko abahanura umukuru w'igihugu bavuge bati intahe ishize aha mugenzi natwe dushyiraho niho amahoro yoboneka uwundi ahanurwa n'abandi gutyo umukuru w'igihugu yamagirwa n'intahe agirwa n'abagabo bamuhanura
abahanura
bituma rero noguma gushyigikira yuko umuperezida yama afata ingingo imyaka yose naye hanyuma mu minsi iza perezida ntibashinga intahe yahanuwe n'abantu akagira bakamubwira ko kize amategeko niko byama bigenda iminsi yose
yego me tubibutse ko muri kumara babandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Terence bene neza muri hega Terence yego izina ry'ikirundi ninde yego meduga ku ijambo murafite ikibazo icyumviro
yego ikintu ndashaka gutwerera iyo ndeze ubusanzwe bihugu bya Afrika benshi usanga bagira ku ntwaro imaze igihe ugasanga hariho ibintu byo gutinya. Ni ukuvuga sentare rero yo muri Kenya yerekanye yuko by'ukuri ifite icyo itegerezwa gukora kandi igakora ibiyega itarebeye kuri aba n'aba. Icyo nashimye ni uko sentare yo muri Kenya yamaze gushikiriza ibyo, hanyuma yaba uwari yatowe akemera ko ari perezida ariko imaze kubyanka sentare akavuga ati amatora agira zobe ndabyemera, na Raila Odinga nawe nyine akavuga ati ndabyemera. Ariko ikibazo gisigaye aha uwo mugwi ko waririho kandi ukaba wari wemeze ko Kenyatta yatsinze, amakenga aracyariho n'uko uwo mugwi urebe ukuntu bawuhindura ukemegwa n'abo bantu babiri bariko barahatanira ubutegeka.
Murakoze Terence, reka tubaze ambasaderi Edouard Bizimana agira icyo avuze ko cyo mushikirije. Niba mufite n'icyo muvuga ku byerekeye byashikirijwe bivuga ko kwikuba imboneza abahanuzi beza, hakaba kandi no kumvira ingingo ya sentare. Ariko reka mubanze muvuge ku bishikirijwe na Terence, avuga ko umurwi wo muri Kenya uri watangaje ko amatora atsinzwe na perezida Kenya Uhuru Kenyatta, uwo murwi urakwiye guhindurwa kugira ngo wizerwe n'impande zose.
Ego murakoze cyane. Na ku byo Terence avuze nibaza yuko na Raila Odinga yarabisabye ujya ya haramya matora yarabisabye ko wohindurwa, mugabo turazi ibyo bavuga mu ingorane zabaye si amatora nyazi na ibyabaye ingorane zabaye ingene bashikirije ingene ibyegeranyo byategezwa gushikirizwa aho byategezwa kuba aho batorokeraniza ibyavuye mu matora bahindiye uwo mugwi. Nibaza yuko abavyumvira ko byoba umuti jewe siko ndavyumvira kuko n'ingorane zijanye n'ubuhinga tekinike. Nibaza ko n'ubundi mugwi ushobora kuzobwira ibibazo nk'ibyo. Hanyuma ngarutse inyuma gato nibaza yuko twarindira tukakubwira ngo turabe twumve imvo nyamukuru sentare yishimikije kuko ntaziravuga cyane, bavuze ko bazoze zivuga mu ndwi zitatu. Icyo gihe rero ngira ngo bamaze kubona icyo cyegeranyo niho bavuga bati uwo mugwi ujeje w'amatora wohindurwa canke ntuhindurwe, mugabo igikuru nuko bogumana iyo ngendo yo kumvikana yo kujina inama n'ingingo kugira ngo igihugu ntigisubire kugwa mu kaga. Hanyuma kugaruka ko gato nimunkumbiye mushina ntahe nyangoma yavuze ko 93 y'amatora yagenze neza, ngira ngo sinzi iyo Frodebi gatsinda ko yari kuvuga ko yagenze neza akaragaciyemo. Hanyuma hari ikindi kintu gikuru gihambaye cyane dukwiye kumenya nejo bundi nuko nukubaha inzego. Kubaha inzego ni kuvuga yuko umukuru w'igihugu si umuntu asanzwe ni urwego. Hanyuma ndabona barundi tuzohava tugwa muri iryo kosa kuko ndabona na perezida Uhuru yahatswe ku wumvise ivy'amaze iminsi yasubiye kuvuga mu nyuma avuga ko abantu bo muri birabije amatora ko yaravuze ukuntu bidahumuriza, ukavuga ko abantu bane cyangwa batatu batanu bahindura ibyo abanyabihugu bavuze. Nibaza ko iyo ari yagombye kwihenda kumwe natwe twihenda kuko iyo sentare ni urwego s'abantu. Aho rero nibaza ko twuhagirira akenge gatoyi. Hanyuma ikindi kintu nako ndiyumvira nagomba gusangira n'abo banywanyi turiko turahana ijambo nuko icyo gihe seni yoba yashatse yabikoze ku neza y'igihugu aho byoba ari aramarame, mugabo yabigize kugira ngo inezereze umwe muri abo bantu bishobora kubyara izindi ngorane zisumba izo twari twabonye.
ndeka mushi na nyangoma namwe mutubwiye niba mubona ko bikerewe ko ujya mu rwi ugiye gucaje gutunganya amatora uri yatangaje ibiharuro vya mbere ko kwiye guhindurwa kugira ngo wizerwe n'impande zose
ego ego gatonya rabo tutubikanye neza mugabo ndumva ko duhubuza kuri bijanye n'amategeko n'ikintu gihambaye dushobora kwifata binenegwe naho hari amategeko umugabo ari abayakwirikiza igihe abayakwirikiza abayubahiriza badafite ubushake bwo kuyubahiriza bashaka kwikwegera ko bashaka kuyagira amategeko y'umuntu amategeko naho abari yanditse neza ikibuza yuko ikibuza yuko amatora ashobora kugenda nabi kubera abayakwirikiza ariko rero arakenewe kuko amatora amategeko niyo yerekana ingendo jya mugwi utegura ugatunga amatora ugenujaho niyo yerekana igena sentare zigenga ibyo sino birandira ko cyane icyo nagomba kandi kusubira nibagiye kuvuga gikomeye cyane nuko guhagarikira amatora n'ikintu gikomeye cyane kugira amatora agende neza ariko icyo byatweretse muri aya matora aheruka kubera muri Kenya byatweretse yuko bajya bahagarikizi bavuga ngo ni impuzamakungu kenshi bariheda kandi ntibaba bazingira n'ibihugu barimwo baje guhagarikiramo amatora bose narabonye waja serukira nuvuga nka Amerika ishyirahamwe rya karteri yitwa Keri bavuga ko amatora yagenze neza hose bavuga yuko yagenze neza ariko inenge ubusuma bwabaye mu matora kubivuga uko biri abene abanyagihugu amashyirahamwe yigenga ategamye bya politike yo muri Kenya imigambwe bonyene nibo bashoboye kwegeranya ibyo birego bashoboye gushikiriza sentare ntayinyuzwa
egomeerekabati
ubanza nibo bandurugi abahagarikira amatora ubwa mbere ni bene gihugu s'abanyamahanga ico
n'ikintu gihambaye cyane rwose reka ariko tubaze na ambasaderi Gamariel Ndaruzaniye nawe nyine agira ico avuze ku murwi w'amatora eka warujeje gutunganya amatora mu gihugu cya Kenya uyu murwi ubona ushobora gusubira kwizerwa cyane cyane n'abatavuga rumwe na leta ya Kenya
murakoze cyane nagira n'ubunye dusubire uwo murwi nawo nyine ugengwa n'amategeko icyo ntinya n'uko abantu bagomba gufata ubunga bari abantu bari muri wo gusa igihe rero ugengwa n'amategeko nta rubanza rwaciwe ko hari uwagize ikosha muri bo buguma bawizera kirete hari uwo bitwariye imbere y'amategeko nabonye yuko umukuru wa opozisiyo muri Kenya yavuze ngo ntazosubira amatora umugwi udahindutse hari ikibazo iminsi 60 iri kwiragenda igihe hoba ikibazo gusubiramo uwo mugwi kumbura abandi ntibazonyarusa kubikora tuhava kumbure dusubiza inyuma mu mpari byatora ntibiri gishoboka mu minsi 60 hakaba habaye akabero kuko twosubira mu mpari zitarizo aho mpagaze ni uko igihe intaha izoshikirizwa neza icyese nyine baciye urubanza igihe atakosha ryagira umuntu we muri komisiyo y'amatora cyangwa komisiyo yose muri icyo gihe intaha izovuga simbona igituma abantu batoshiraho aho abagwana bashize ati ntaha yabiciye tubane aya matora ahubwo n'ingoga mu minsi 60 bihere icyo ntinya ni uko uwasaba ngo ntazogenda mu itora ridahindutse biteza guhindurwa n'umuperezida ariho nawe n'uwo bagwana muri ino minsi azoba impari rero tuma kumbure haba amahoro gusuma icyo ntinya jewe kubwanjye rero nibaza ko boja aho ntaha yashize mu minsi 60 batangure kampanye kandi perezida Uhuru yatanguye kampanye amajambo avuga ubu rero nayo kwiyamamaza nakiriya gukurikiza amategeko azoba amajambo rero atuma abantu bahungabana nibaza ko bokwigengesera kugira ngo bumve amategeko bakurikiza amategeko naye ahandi ugiye usaba guhindura umugwi bizofata iminsi miremire kumbure habiyindi mbarutso yo gutuma amahoro atarema mu gihugu
yego
niyibaza icanye nagira mvuge nuko aba observatory international ibaza gucurubanza ku watowe baza kuraba ko amatora yagenze neza kandi bavuze ko yagenze muri Kenya kandi ko byagenze kumbure harahari bo bahanuye intara bakarinze kubivuga kuko nibaza ko Odinga yaratawe ko bamwize yashize intahi yasabye ko yoja kwitwara muri tribunale ya cour constitutionnelle yagiye atawe umuhanuye kumbure nibo bahanuye ati ntimuje mibabara gumya amahoro mu gihugu ja mu ntahe murawe ibyo twabaciye urubanza kumbure tumenye neza ibyo bavuze n'ibyo bahanuye naye handi nibaza ko bavuze ko amatora yagenze neza yari yagenze neza mugabo asanga yibwe mu guharura bamuharura ati rero ja mu ntahe niho byogenda neza kandi ko byagenze
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Sengiyumva mwiriwe neza
yiriwe neza cyane rwose iradio ijwi rya Amerika
yego muri hehe Gasengiyumva
yewe ndi muri komine muha Bujumbura mu Burundi nkaba nitwa Sengiyumva Eliya abanatumye nkurikirana kino kiganiro hamanifuza icyo shikiriza
yego me duga ku ijambo
yego me cyambere ndahahiriwe aba banyacubahiro hama cyo nashaka gushyikiriza uno mwanya kuri ajya amatora yabaye muri kiriya gihugu navuga yuko ari kibanyi cy'u Burundi kuko kitari kure cyane y'iwacu yobera akarorero ibindi bihugu bisanzwe bitunganya amatora menshi imwe cy'iwacu kirimwo na cyane cyane ukuntu baguma babumbatiye amahoro bakabona yuko atakintu kiriho cyoba cyanishamwo burya umuntu agiye kubiraba ikintu gikuru ni uko abantu baguma bafatanye mu nda rero n'ibindi bihugu yabonekaho akarorero mbega ishaka kubaza washinga ntahe izobagora ku bijyanye n'uburyo bwo gutegura ayo matora ko tuzara twumva yuko ibyo bigenda ari bwinshi cyane ndabashimiye umwanya mumpaye ku gice cya mbere
murakoze Elias Ngiyumva ikibazo cy'uburyo ico ni kibazo abashingantare turi kumwe nabo nyene amatora arazimbye ariko koreshwa n'amafaranga menshi ariko ico ni kibazo nibaza ko cobazwa cyane cyane abacegwa cyane cyane abo muri Kenya bategetse muri Kenya ikanabo bajejwe gutunganya amatora ariko ikintu gihambaye mushikirije mushyantahe Elias Ngiyumva nuko igihe cyose habaye ndyane cyane kutumvikana igihe cy'amatora gihamba yari uko abanyapolitike eka n'abanyagihugu bose babumbatira amahoro ni ikibazo gihambaye cyane se mushikirije mbega mushyantahe Edouard Bizimana ikintu cyokorwa kugira ngo mu gihe hazaba amatora mu Burundi haba mu 2022 cyane yindi myaka yose ikintu cyotuma abanyapolitike bashira imbere inyungu z'igihugu bakabumbatira amahoro eka n'abanyagihugu nyine ubwabo huko rwiki mukanye gatoye cyane
murakoze cyane imbere yuko nishuri cyo kuri cyo kibazo nagomba mvuge kuri ibyo umunywanyi Elia Sengiyumva avuze iki kibazo cy'uburyo ni kibazo gikomeye cyane kuko nkuko yabivuze biratwara uburyo bwinshi amatora hanyuma murabona ko igihugu byacu usanga uburyo kari bwinshi cyane nibaza ko ikintu gishobora gutuma ayo matora mu minsi 60 nk'uko ambasaderi Ndaruzani yabivuze ni mike cyane kandi kenshi ari naho usanga uburyo bwari bwatanzwe n'abantu birashobora nabyo nyine kubamwo ikibazo hanyuma uretse n'uburyo hariho ikindi kintu inkurikizi naho tutabivuze ko cyane nuko bituma abantu baguma muri mu ruhagarara rw'umutima sinige no bitigura incertitude kubwira batazi bati ejo none ubu uzotsinda cyangwa uzotsindwa azobifatamo gute nawe ntazohava ahari ibi by'amatora hanyuma tukabona muri byari bimwe byazuru uruzuguru ni bwo kwico kibazo uwo munywanya shikirije ni kibazo gikomeye cyane naho tutokica ko cyane ariko ni kibazo ngira ngo abo byega nkuko mwabivuze bazociga bakakitorera inyisho kubyerekanye n'amatora mu Burundi kuri ayo bigenda neza nuko abanyamigambwe y'abanyapolitike bufata ingendo y'amahoro nk'uko perezida Uhuru Kenyatta yabyifashemo yabishikirije hanyuma bakabona yuko ubutsinze atsindiye bosi atwarira bosi ntibabwe bati ko ntatsinze sinemera ibivuye mu matora hama ibyo nabyo ikindi nacyo nuko amategeko yokurikizwa abanyapolitiki bakumvikana ku mategeko hazogenga ayo matora abantu bazohagarikira bakabumvikana ko hanyuma bakumvikana kandi yuko bazoshira intahishize
nibaza
ko byofasha
mushe na inyangoma namwe mugicho muvuze kujashikijwe na sengi umva nimwe aba mushora kwishura kugerekeye uburyo bwo gusubira gutunganya aya matoro kuntu uzaboneka n'ukuntu bugoye ariko cyane cyane muvuge no ku kibazo yashikirije cyerekeye kuntu abarundi bo bumwe batira amahoro igihe cyose habaye nk'amatora canke ikintu cyose batumvikana ko bagashira umutima wo gukunda igihugu imbere ika hakaba amahoro mu Burundi haba ku mpande zose duka kwijambo mushyana nyangoma
uburyo amatora bihugu byo muri Afrika byinshi ni burondera mu bindi bihugu birondera ifashanyo njyewe bujya nushima yuko igihugu cyose kigomba gutunganya amatora uburyo cyo bukura mu gihugu nyine kitabanze gusega hanze icyo nicyo kimwe kintu cerekana koko ubwigenge bw'igihugu ni ikusaba amafaranga gusega amafaranga hanze y'ukujya mu matora nibaza ni nkuha basaba ngo usaba umuntu ngo nunyubakirira inzu nzoyinjira ataco nakoze kuri ibyo by'uburyo rero muri Kenya nibaza yuko leta ya Kenya yabitegekanije kuko iyo utunganije amatora ubuzi yuko ashobora gusubirwamo birashika na bidashika kenshi tukibaza yuko rero muri bije yayo mu mafaranga leta ikoresha ku mwaka bayatekanije hanyuma kuri ibintu bajije byerekeye ibyo mu Burundi mu Burundi turavye ibihe turimwo turi mu bihe bigoye cyane by'uruhagarara ata amahoro ari mu gihugu aboneka na amatora biragoye gutunganya amatora igihe hari imigwi twumva hirya yitwaje ibigwanisho mu gihugu biragoye gutunganya amatora icya mbere cyihutirwa mu Burundi nuko tugarukana amahoro nuko bya biganiro ziko bibiri arusha byubandanya bikarangira nkuko umushinga ntahe Edward yabivuze n'ivyo vyaye mategeko agenga amatora canke igihugu tukaraba aho bikenewe guhinyanyura kugira ngo turonke amategeko meza ntazo kwigera ryohera bose ariko turonke amategeko meza yodufasha gutunganya amatora kuko ayari ubu ndabizi ntameze neza birakenewe ko yotogwa ariko ikihutigwa n'amahoro n'umutekano nabyo bizoca mu biganiro cyane cyane niyo nzira y'amahoro tubona
egome ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye namwe mubwire ico muvuze kuri ico kibazo nyene ikacimva cashikijwe na Alliance nyumva avuga ko gutunganya amatora bishobora kuba ari ikintu kitoroshe cyane gose ko bisaba uburyo bwinshi muvuge cyane cyane n'ikintu mubona cokorwa mu kanya gatoyi cyane gose kugira ngo haba amatora azoba mu bihe biri imbere mu Burundi ikahaba ikintu cyose barundi batumvikanye ko ntibabishire mu migere ika bice mu mahoro n'umutekano kuko iyo habaye ingwana murazi ko ugiye gusubira inyuma abarundi bose bagahombera ikintu rero mu shikiriza niki tugakwijambo
inyishu mwayishikirije nta kiguzi kiriho c'amahoro uburyo rero ibwinshi ntabesha kugira usubire mu matora bazosanga amahera menshi ariko abakenya babonye zabaye mu 2007 gushika naho sentare mbuza makungu impana vyaha iza kugira nkete mu gihugu barabonye abantu bapfuye ubukene bateye igihugu cabo n'ubutaragaruka natwe mu Burundi uburyo ntibuguzwa amahoro igihe tubona amatora dusuka mu ngwano kandi tuyarorera mugana ngenda kebure nabaye mu gihugu kimwe muri Afrika hari ingwano ucyo nakorera ONU umuntu yari ku butegetsi yavuga muri constitution nuko igihe perezida wundi atararahira je nzoguma ntegeka amatora nayo n'akazi kabo nibataza nzoguma ndi perezida barinze kumwomora yiruka nibaza rero yuko ubwa mbere amahoro ankoni yazimbere ya byose uburyo igihe fata karero ku Burundi matora ya aheruka yabaye hari uburyo bwabaye ntibyari buke ariko twahombye kuva mu 15 matora hede gushika ubu atamahoro ariho twarahombye amahera menshi gusumba twakoresheje matora amahoro rero niyo ahambaye n'ahandi uburyo
hara mahoro uraronderwa yego be nico ni kibazo gihambaye cyane gose kiretse ko intwaro zose zihinduka abantu bomowe cyanki batembagaje muri kudeta ari intwaro zo mu bihe byarenganye cyane gose ico gituma abarundi bakwiye kumva ko ubutegetsi bwiza bwo ca mu matora bakumvikana ingira amatora yotunganywa kugira ngo ntagire ubona ko arenganijwe hanyuma abanyagihugu bonye nakaba aribo bitorera umuntu abarongora niho amahoro ashobora gutsimbatara tubibutse kandi ko muri komurabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Benny mwiriwe neza
mwiriwe neza ndabaramukije ku ijwi rya Amerika
mwiriwe neza muri hega Benny
mereye Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
nitwa nishimwe
duka ku ijambo murafite ikibazo cy'umviro
fite ikibazo n'icyumviro mugabo imbere y'izo rekamanze shimire ikuhu supreme kenyane yafashe ibintu mu iyerekana ibintu bibaye rya mbere muri Afurika nibyo gushima cyane icyo cyaratuyoheye cyane nk'abanyafurika bitwereka yuko sentare nk'iyo yinjije kwiyerekana ko ishoboye nk'iyo ikaja a rencontre y'umuperezida yuko yahaye karorero amanzi masentare muri Afurika nyabujya pawara tubona yuko amasentare aja en faveur y'ubutegetsi buba buhari yabashigikiye ubutegetsi buba buhari icyo rero ni ikintu cyo gushima akabazo nari mfite ku bijyanye na Nyangoma Nyangoma uko ndabumvirije mushyira imbere ikibazo cy'amatora byerekana yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi ikintu gihanze abanyepolitiki n'amatora cyanke n'amahoro ikintu cya mbere cyotorega umuti cyoba ari ikintu cya mbere amahoro cyanke twokwihutsa amatora byogenda gute akandi kabazo ka kabiri sise birashoboka kuko nta muntu yavutse ku butegetsi abupfire ko birashoboka ubutegetsi bugahinduka nka mwege Rona Nyangoma ubucamanza mu Burundi bwamye bushyigikira intwaro ziba ziri ku butegetsi byogenda gute sentare muyifata gute mu ako karorero kuba kabafashije iki
kakusi kene muri Kenya nijenarisi murakoze nishimwe Beni rekati kusabe mshika na Nyangoma mukane gatoye cyane gose nk'umuntu umwe mugire icyo muvuze inyishu kubibazo mshika na nishimwe Beni abaje kugira ngo na ambassadeur ndaruzaniye hamwe na ambassadeur Edouard bizimana bagire icyo bakivuze ko ndabona kanye kariko karagenda duga ku ijambo mshika na Nyangoma
ego mshika naye ku kibazo abarije beningira ndi ya nyuvirije neza nande nashize imbere amahoro amatora navuze yuko adashoboka mu gihugu kitarimwo umutekano kitarimwo amahoro nk'uko bimeze muri ibi bihe mu Burundi nico gituma navuga ndi mu Burundi imbere y'amatora azazoba nuko abanyepolitike babandanya kandi bakanyarutsa bakagira gushaka cyane cyane leta abarongoye igihugu muri ibi bihe baza muri bya biganiro bakabyitaba tukanonoswa n'ibyo cyane cyane by'ubukana amahoro ariko n'ibyo byerekeye amatora kuko amatora uko twabibonye mu Burundi no mu bihugu byinshi byo muri Afurika niyo yamabyara intureka yo guhungabanya amahoro n'umutekano kubera amatora bateguwe nabi yatunganijwe nabi hanyuma hari abayibye kuri ibyo bucamanza kugira ngo bwigenge bo hariho amategeko kuko ndabivuze kenshi ubiravye igena amategeko sino bigaruka ko murabisasangwe nta mwanya uriho amategeko arageze uyuhinduka kugira ngo ubucamanza bushobore kwigenga kandi biva no ku bantu biba no ku butegetsi bw'igihugu umukuru w'igihugu abandi abashya leta batere igitsure cyane abacemanza nje bahubwigenge bukwiye
ego mereka duhe n'ijambo ambassadeur Gamaliel ndaruzaniye nawe nyine agiye cavuze kujashikijwe na Nishimwe cyane cyane kuvyerekeye ibibazo abaje bibiri duga ku ijambo mu kanya gato umunota umwe
murakoze nagiye nsubiremwo mpuje nawe amahoro niyo ya mbere kuko abaza ku matora barondera gutwara abanyagihugu bashinzwe programme bateza imbere igihe kwitoza abugomba guteza imbere umutima uhungabana niba dafari vyiza bakeneye amahoro rero nico kiza imbere hama matora aza kugira ngo intwaro zibisikanye zirushanya guteza imbere abanyagihugu mu mahoro bitabaye uko ati amatora yo bamaze amahoro rero arondegwa n'abategeka n'abafasha gutegeka n'abafasha kurondera ubutegetsi mu matora akurikira ariko akisunga amahoro iminsi yose ko dusaba abanyagihugu ngo batwizigire tugiye kwisoza tubarongore bifuza mu mahoro n'iterambere ryabo
amahoro
yamara imbere ya byose.
Ambassadeur Edouard Bizimana namwe kuri ibyo bibazo bibiri bya Nishimwe Beni duga ku ijambo umunota umwe
murakoze cyane oya naje nibaza yuko amahoro ni nico cyambere kiza hanyuma ibindi bwakwirikira kuko ata mahoro ahari murumva nta gishoboka nta matora nta terambere rishoboka donka amahoro aza imbere hanyuma nagomba niyutse umushinga ntawe Beni yavuze ku bijyanye na sentare ntahinzwa ya Kenya nukuri abantu ntibumve yuko sentare ntahinyuzwa iri kontre uhuru canke iri kontre ubundi abantu ntibabyumve gutyo kuko kubona yafashe ijyangingo si kuvuga yuko ya ivuga iti ntidushaka kuyaba umukuru w'igihugu canke uriya dushaka kuyaba ari umukuru w'igihugu ibyo abantu ntibabifate gutyo kuko siko bimeze hanyuma nagomba nongereze akantu gato imvuga yuko hari nk'ibintu bimwe bimwe dushaka duhava dusanga siko turahuguza kuko nibyo twaragize ibibazo mu minsi yahera mugabo ubu umuntu aravye jewe mperuka mu Burundi haraheze amayinga makeyi uwavuga yuko hari imigirwana mu Burundi hata amahoro hari mu Burundi nibaza yuko umuntu akubise yakaraba nitwobandanya cyane tuvuga ko ata amahoro hari ibibazo bihari
mu ambassadeur Edouard masegonda mirongo ibiri akajambo ka nyuma impanuro mwoha abanyapolitike muri rusange mu Burundi n'akanye amasegonda mirongo ibiri nturenza
ego nibaza yuko abanyapolitike bo kwama bashira ineza y'igihugu imbere kugira ngo amahoro agume ariyo ari cyo cya mbere kije imbere bashira imbere kugira ngo igihugu ntikijye mu isanganya kuko n'ubuzotsinda cyangwa agatsindwa agatera ingwano azo bari kwaratwanda kuko atawusomera ibyo zivuga
mushya nahe nyangoma namwe mu masegonda mirongo ibiri nyine impanuro mwaha abanyapolitike bo ku mpande zose mu Burundi n'inzihe umuntu afatiye akarorero kuri Kenya
impanuro notanga muri ibi bihe cyane cyane n'uziha abari ku butegetsi kuko nibo bafishe byose muri ibi bihe cyane cyane nibo cyane cyane bo kwisunga mu kubaheza bo kubaheza amategeko cyane kandi bakemera kuganiza no kumviriza abandi abo batavuga rumwe.
Ambassadeur Gamaliel ndaruzaniye namwe impanuro mwatanga mwihweje byabaye muri Kenya abanyapolitike ku mpande zose baba abari kuri leta canke bari batavuga rumwe na leta amasegonda 20
nuko bogerageza kuraba uburyo bomara impari kugira abaje mu matora atunganye neza abanyagihugu batunganiwe abanyagihugu babizigiye kandi ngira birashoboka bagiye mu nama inama n'ingingo niyo yonyine yo bafasha kwizigiranira nabo bakizigira kuzorondera amahoro abo Barundi bagomba gutegeka. Murakoze
murakoze namwe ambassadeur ndaruzaniye Gamaliel ndabashimiye namwe ambassadeur Edouard Bizimana ndagushimiye mushiga ntahe Nyangoma Leonard ndashimiye abanyonyi bya radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ibyiyumviro byabo ikanintererano yabo turashimiye engineer Suleiman tukaba kandi dushimiye na Fatou Kalala yegeranije ikiganiro turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro mubwire rero amahoro n'umugoroba mwiza.